Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe camwaramutse bakunze ikiganiro yaga bivanye na muherereye kuri mikro ni Joe Mabre Kavunja Pori. Muratwumviriza kandi no ku rubuga ngurukana bumenyi west@akaburungongea.info. Dore ku nkuru ivugwa imurongwe umugwi w'igihugu ujejwe mu CNL ufatikanije n'ishyirahamwe ya SR rijejwe mu nzi ku isi ryimise ku uyu munsi wa gatanu igerekerezo rya Ndwinyakanga 2018 komite nkuru iserukira impunzi ikaba n'iya mbere muri site ya Murongwe. Ibyo birori bikaba byatewe iteka n'uhagarariye CNL by'agateganyo umukenyazi Buroza Egete, akaba yamagariye iyo komite gukora bafatikanije n'abagira neza bo mu iyo zone kugira ngo bashikanire ubufasha bubereye impunzi z'Abarundi. Iyi nkuru iravuye ni ya Edouard Nzambimana.
Muri show w'ingoma n'intambo z'ikirundi nibyo byumvikana muri iyo site userukira CNL muri zone Fizi. Umupfasoni Igete Buronza mu ijambo ryiwe yashikirije impunzi kuri uwo munsi nubwo burongozi bushasha yasabye ko huboneka umubano mwiza hagati y'Abarundi n'abakongomani no gukorana neza n'amashirahamwe kimuntu akorera muri iyo site ya Murongwe. Userukira Hasere umushikirizi wa manza Foste Kitoko yasabye ko hoba iyubahirizwa ry'amategeko agenga igihugu cabakiriye no kugwanya ibyo byose byoza bishaka kwaka uburenganzira impunzi.
Baraka abana 130 babimukira bo muri territoire ya Fizi bararongejwe kuri wa kane igenekerezo rya gatandatu Nyakanga 2018 ibikoresho vy'ishure byo mwaka w'ishure wa 2018 ushira 2019 bakaba babirongejwe n'ishiramwe wa Zis de la Culture risanzwe rifasha abana aho nikora bo muri territoire ya Fizi. Iyi nkuru iramvuye na Ibrahim Byaombe dushirwa mu kirundi na Emmanuel Bimenyimana.
Kubw'uhagarariye iryo shirahamwe umukenyezi Sungula Oasis nk'uko bisanzwe ryafashe amashuri atatu y'Ibaraka muri ayo abo bana bazoronkwa ko kugira ngo baronke ubwo bufasha mu kiringo cy'uyu mwaka. Ayo mashuri nayo akaba ari ishuri rito rya Buese Elelo, ishuri rito rya Matengenezo na Zawadi. Muri iryo gabura abana 130 b'impunzi zo hagati mu gihugu umwe wese yaronke isakoshi, uducamurongo dutatu, amakaye 12, uduhanaguzo dutatu, amakereyo 10 n'amakaramu 10. Bazoronswa kandi no kurihirwa amahera y'ishuri y'uyu mwaka hamwe no kurihirwa amahera ya Enafape kubarangiza amashuri mato mato mu mwaka wa gatandatu byavuzwe n'uyo muyobozi. Mwamenya ko kubw'uwo muyobozi abana 300 b'impunzi zo hagati mu gihugu bazoronswa ubwo bufasha bw'ibikoresho by'amashuri muri territoire ya Fizi. Muri abo 130 bakaba ari ab'Ibaraka, 100 bakaba ari abo mu Mboko n'abandi 70 bo muri Iyamba.
Turangirize Kamanyora. Umugwi wo kw'isi yose mu gutabara imbabare Seisere warakarihirije ubwenge komite ijejwe amazi meza no kuyabungabunga i Kamanyora mu ntumbero yo gukingira amazi, kugwanya indwara ziterwa n'amazi, kugira isuku no gusukura amabombo.
No kuri uyu wa gatanu itariki 7 ukwezi kw'icyenda niho ishyirahamwe Seisere ryarasoze inyigisho ku komite iraba amazi meza mu Kamanyora. Abantu barenga 100 bava mu Kamanyora no mu Gatogota nibo bitavye ibi bikogwa. Izo nyigisho zaratunganijwe mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere waratanguye kuva ku itariki 28 ukwezi kw'8 kugeza itariki 31 ukwezi kw'8. Umugwi wa kabiri waratanguye izo nyigisho kuva ku itariki 4 kugeza itariki 7 z'uku kwezi. Izo nyigisho zaranzwe n'ibyigo byo gukinga indwara zo gucibwamwo, kurinda neza n'isuku amabombo y'amazi meza no kumenya ninde umurongozi mwiza ategezwa guserukira abandi muri komite y'amazi meza. Umufasoni Pascaline Kinge yaserukiye Seisere we yavuze ko icyatumye bategura izo nyigisho ni ugufasha no gukahisha ubwenge indongozi za komite y'amazi meza mu ntumbero yo gukinga indwara zizanana n'amazi mabi, indwara zibonekeza cyane mu muhingo imwe imwe yo mu Kamanyora.
Ndabashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Aha niho ndangirije ikiganiro ya gacumunsi. Serge Bisimwari yakibateguriye ahagarikiwe na Jack Aura kuri mikro ya Jewe Mabre Kavunja Pori. Imana ishishikare kubarinda.